zambi la samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatatu n'igenekerezo rya 19 myandagaro mu mwaka 2026 nshuti namwe bagenzi bashimye kuri kirara y'inzamba cyakawe ndabaye hiro cyangwa imaramutse bivanye naho muherereye iri cyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akatako bashimikiye kuri izi nkuru muri uzi kuri kira ishyirahamwe Parseme rirashima ingingo leta aherutse gufata yo gutuma ko abahinga mu gihugu cya Mali ngo baze gufasha ubushikiranganji bwira cya leta byo gutunganya neza imigambi. President Ndikumana hari umwe Parseme asaba leta ko ibyo byoba umugenzo mu kurondera abofasha mu byo leta idashoboye. Imyidogo ni yose kubunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki mu gisagara cya Bujumbura biturutse yuko batarekuriwe kurangura imirimo yabo kuko batararonswa impapuro zibaha uburenganzira bwo gukora ako kazi. Bavuga ko bariko barahumba kuko bicaye atacu bariko barakora. Nayo muri komine Nyanzarake ni imyidogo mu barobyi bakorera mu kiyaga Tanganyika aho bavuga ko bakwa giturire n'abajejwe intwaro n'igipolisi basaba ko ibyo bintu byuhagarara aya n'ayandi mu kanya samikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Nasiri kwa ramutsa ishiramwe Parseme rirashima ingene leta y'u Burundi iruka guhamagara abahinga bo mu gihugu cha Mali ngo baze gufasha ubushikiranganji bujejwe igiga cha leta mu gikorwa cyo gutunganya neza imigambi kugira ubutunzi bw'igihugu bwiyongere. Iryo shyirahamwe rihanura leta ko yubifata nk'umugenzo mwiza ikaza irarondera abahinga bo hanze mu byo idashoboye ngo niho n'iterambere rizokurikira. Dutega amatwi Faustin Ndikumana harungoye Parseme.
Icyo kintu kuko twogishima cyane tuhanagishyigikira bakibandanye kuko burya ubuhinga nibwo butuma inzego z'igihugu ziriko zirakora zikora neza. Mu bisanzwe iterambere ry'igihugu rihagarara ku bahinga babizi babinonosoye. Ubuhinga rero cyo bitara siyanse niyo ifasha mu bintu byose kugira itere imbere. Icyo twashaka kwibutsa rero kandi ikurikira ni uko indongozi zaje kumenya kuba indongozi ziba mu bintu byose urabizi ngo siyanse ngo tumenye ngo ubutunzi bya development byose ngo ububizi oyayi. Iyo umurongozi si ukuba icyo bita mu Gifaransa umunisiya nuno ubura umuntu aho gushyiraho kadre ushyiraho uburyo ku buryo umurundi wese cyangwa umwe wese Imana afise mu buhinga ashobora gutera igihugu kugira yiza nifashe igihugu ushyiraho kadre tuma umuntu wese aba umunyamahanga cyangwa umurundi azarana impano ye kugira ifashe igihugu utaravye nk'umunzi utarabe ibintu abiriye. Kuko ikintu kigaragara uno munsi ni uko mu nzego za leta hari ubushobozi buke bwo gushyira mu ngiro imigambi faiblesse des institutions iyo gushyira mu ngiro ibintu by'amareforme by'amahinduka ibi tuvuga nk'umwuga amahazi wa ngo amahinduka mu bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu bita reforme macroeconomique hanyuma mu bya budget programme bifatiye ngo budget bifatiye ku bijyanye n'amaprogramme y'igihugu yose urabona ko bisaba abahinga ibi byose byo kwegereza intwaro y'abanyagihugu decentralisation birafise ukuntu bikogwa harimo n'abahinga babiri ugasanga abahinga ba expert ba dream byose basa n'abakumiriwe abantu bakagenda gusaba ikurwe ngo niho gucacisha.
Faustin Ndikumana asaba leta kwirinda gukoresha ibya politike mu gushinga amabanga bamwe bamwe kuko ngo kenshi usanga ayo mabanga ahabwa abatabishoboye atakindi bakora atari gusubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu n'ubu nyine tumukurikire.
Ibyo bituma twasaba leta ubwa mbere kwibwira icyo bita isuzuma ku bakozi bifise n'ubushobozi abafise mu nzego zitandukanye cyangwa muri administration hanyuma bagasubira kugira ibintu by'ivyigwa baza bararaba ingaruka y'ibi na biri bakazana abahinga bakomeye bashobora gufasha bikwira bagira iki iyo ngembe yo gufata abakozi ba leta y'umisasi ukashiramo politike ukamengo misi yose ni gufata ngo abantu raci mu miganda kaco bazi bakaza gusibya mu nzego z'igihugu birirwa baranyuruza bataru badahanwa tukubakagira kuno n'ubutunzi bw'igihugu bakagira no kudateza imbere ibyo bajejwe no kuno n'ubutunzi bakagira no kudahanwa bitwaza iyo miganda igihugu gasaga kiriko kirahombera byinshi nicyo gituma rero tusaba ibyo bintu bya yuko politiki yama ayiri imbere mu nzego byohagarara.
Inzamba
imidogo ni myinshi imwatwara amapikipiki yunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cha Bujumbura kubera impusha nshasha zo kugendesha ayo mapikipiki zatevye gusohoka. Bavuga ko ubu atabemerewe gutwara ipikipiki mu gihe ataronswa ugo ruhusha. Ibi nabyo ngo bikaba biriko birabahombya cyane. Ido ni Ido na Pierre Gahumu.
Abo batwara amapikipiki mu gisagara cha Bujumbura ngo barababazwa cyane no kubona bicaye igihe kingana gucyo cyose badakora, kandi ako kazi ko gushira abantu ibyo basumye ariko karuburaro n'uburamuko bwabo. Bavuga kandi ko bababazwa no kubona atakiriko kirakogwa kugira ngo bahabwe izo mpusha vuba.
Twebwe twavuga dukira nayo kumera n'ukuri kumara indwi zirenga ibiri utari kurakora, kandi ariko kagira asanzwe gatunze umuryango. Ni ukuri ko turwa turahomba cyane kuva buri amatara atangarije ko bagiye kuduha impusha nshasha zo kugendesha amapikipiki, amakinga n'ibidatogotogo. Twari tuzi ko ari ibintu bikorwa ako kanya, twariyandikishije tuguma turindiri bamwe, kuko tuzi ko twiyandikishije tukaba tuzi ngo nta kibazo gihari. Uwibeshya akajyana icyo agendesha mu ibarabara akagira Imana ndi akamufata, bamusaba urwo ruhusha rushasha nyine atangwa afise, baba bamufatiye icyuma cyawe. Nkanjye nk'akarorero ni uko byagenze, moto yanjye imwe barayifashe uko nyine, kuko aka kazi dukora ko gushyira abantu ibyo basomye, umuntu aba afise imoto zirenga zibiri. Hari igihe abakiriya baguhamagara ari nka babiri bashaka ko ubashyira ibyo basumye, moto zose zigakora, ubu nsigaranye imwe gusa nayo nyine iri mu nzu ntikora kubera gutinya ko nayo buyifata. Dukurikije ko turahomba bimwe bitavugwa, ihene amashuri ryatangura nta kintu turi kutwinjiza ngo tugurire abana ibikoresho by'ishuri. N'ukuri
abo bagendesha amapikipiki basaba buramatari wa Bujumbura ko yo barekura bakaba barakoresha impusha bari basanzwe bakoresha mu kurindira ko impusha nshasha zisohoka.
Urakoze Pierre Gahungu. Imidogo ni myinshi mu barobyi bo muri komine Nyanzarake bavuga ko abajejwe intwaro n'igipolisi babaka ibiturire bigatuma bakora bahomba. Basaba ababijejwe guhagarika ibyo bintu. Ni inkuru ya Jean Georges Kibogora.
Uko makuru ava muri bamwe mu barovyi bo mu kiyaga Tanganyika muri komine ya Nyanzarake bitumenyesha ngo bajeje intwaro barigaruriye igisata c'uburovyi aho uwutabafumbatishije adashobora gukora. Eka ngo no mu gipolisi kijejwe ibidukikije nuko nyene igiturire gitangwa ukuri kwamye mbere. Hari n'abakoresha mu kuroba insenga zabujijwe gukoresha kubera baba batanze igiturire. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro kureka kwivanga muri ico gisata hakaroba abakurikije amategeko.
Barasaba abategetsi ko bokora uko bashoboye agatima ko kwikunda cyangwa akampinga yanjye kukareka gukwiragira mu bisata byose mbere ko gatima kagahera kugira ngo abantu bose n'ubuzi mu bushobozi bwiwe bakoreshaga mu gukora, hanyuma bakareka kwivanga mu byo by'uburobyi bose kuko hari ibiturire nka kurya ko mu gishoferi hari ibiturire birenze n'izo za Pierre Mariya zirakora ku bishikanye batanga igiturire gipolisi kecyo kizerwe kubikurikirana agasi usanga bahari bararoha koko. Izo make zarobwe na Pierre Mariya zose iyo hageze kuzishora cyane iyo zabonetse zireka gushoka mu masoko, kandi zarobwe mu kiyaga Tanganyika. None byagenze gute? Naho zirekana ko insenga zitemewe n'amategeko zikora zigakoreshwa abitwa ko ari abategetsi cyangwa abakozi b'abategetsi cyangwa abishikanye batanze igiturire.
kure makinga yose urwanda rwa radio Inzamba agati hakawe kwarundi mustantire wa 10 Nyanzara cyo kimwe n'urongo igipolisi kijejwe ibidukikije kugira ngo bagire ico bashikirije kuri ayo makenga ariko nitwashoboye kubaronka
ubu ni bamwanya ubiganiro ku isoko uno munsi turabira hamwe icaha cyo kunyuruza abantu cyasubiriye kuba ndanse mu Burundi abadandaza babiri Jean Bosco Nshimirimana na Hermes Bukerandanga bari bavuye ku mupaka wa Kobero kirekerezo rya 12 ababo barabuze irengero ryabo kugeza uno munsi baje biyongera ku bandi Barundi bakunda kunyuruzwa n'inzego za leta bakabukwa murundu amashyirahamwe y'abashingamanza Kavibe bamenyesha ko bitebuke leta ariyo izabibazwa ku isoko gushyikirizwa na Reverien Bazikamwe
ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuva mu mwaka wa 2015 mu Burundi harangwa ibyaha by'ubwicanyi butandukanye, ivyegeranyo mpuzamakungu canke vy'amashyirahamwe yo hagati mu gihugu akerekana ko ubwo bubisha bukogwa n'inzego za leta ya CNDD-FDD, ahanini hakabonekamwo inzego z'iperereza, igipolisi, igisirikare canke naho ya migwi y'inkora barayimbonera kure. Muri iyi minsi icacho kunyuruza abantu kikaba casubiye kuba ndanse, abadandaza babiri Jean Bosco Nshimirimana na Hermes Rukerandanga bari bavuye ku mupaka wa Kobero igenekezo ya 12 ababo barabuze irengero ryabo kugeza uno munsi, bakaba baje biyongera ku bandi Barundi bakunda kunyuruzwa n'inzego za leta bakabugwa irengero. Abaranira agateka ka muntu bakaba bemeza ko ubwo bwicanyi bitebe bitebuke, ubutungane buzogeraho busubizwe ijambo, ababikora bahanwe hisunzwe amategeko. Ivyo nivyo tugiye kunoganza mwa kino kiganiro ku isoko mushikirizwa na Jewe Reverie Bazikamwe musangwe ikazi.
Ku isoko
abadandaza babiri b'abarundi Jean Bosco Nshimirimana na Hermes Rukerandanga barabuze irengero kuva ku wa 12 myandagaro uyu mwaka mu gihe bariko bava ikobero bagenda Bujumbura. Ibugwa irengero ryabo rirateye amakenga cyo kimwe n'abandi Barundi babugwa irengero bavuye hanze y'igihugu aho bagenda amazima yongo ntihagire n'amatoza kogwa. Tubyaze umugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo.
Abadandaza babiri Jean Bosco Nshimirimana na Hermes Rukerandanga babuzwe irengero kuva ku wa 12 myandagaro. Abagabo babiri bariko bava ikobero baza Bujumbura. Amakuru atangwa n'abo miryango yabo, amakuru ya nyuma ngo bayaruka ku ibarabara rya Bugarama Bujumbura bariko baregereza ibiro by'umukuru w'igihugu. Amatelefone yabo akaba atasubiye gukora icyarimwe n'imodoka barimwo yo mu bwoko bwa Toyota Hilux y'ibara ry'ubururu y'imarati G57 53A ikaba itarasubira kuboneka. Jean Bosco Nshimirimana w'imyaka 44 yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda aho yaramaze iminsi, akaba yahoze ari umusirikare w'igihugu, mu nyuma amaze gusubizwa mu buzima busanzwe acaje kwikorera ivyiwe mu rudandazwa, akaba yaba mu gisagara ca Bujumbura n'umuryango wiwe. Hermes Rukerandanga w'imyaka 54 nawe yaraje ava mu gihugu ca Tanzania aho yari yagiye mu bikorwa byo kurangura ibijanye n'amamodokari. Abo bagabo babiri bahuye mu gatondo ko ku wa 12 ikobero baca bafatana urugendo bazi Bujumbura mu modoka ya Jean Bosco. Amakuru bagi barahana nabo mu miryango yabo arerekana inzira bafashe kuva mu Yinga, Gitega na Kiganda batanguye kwegereza Bujumbura. Ababo ntibasubiye kumenya ibyabo. Abari ku ibarabara rya Bugarama Bujumbura harabemeza ko babonye imodoka y'ubwoko bwa Toyota Hilux y'ubururu iriko iriruka cyane. Kuva ico gihe haba amakuru y'abagabo babiri cyo kimwe n'iyo modoka barimwo harasubira kumenyekana. Aho miryango yabo baragerageje kubaza mu iperereza ariko nta nyishu bigeze baronka. Hagati y'umwaka 2018 kugeza muri umwaka 2026 abahugu irengero muri ubwo buryo babandanije bashigwa ahabona n'amashyirahamwe aharanira hagati y'akazi na muntu. Abakekwa muri ayo mabi bashizwe ahabona n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi, iperereza rya gisirikare, abasirikare n'abapolisi hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure zegukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Arakoze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo ngo kunyuruzwa abantu mu Burundi sibishasha nkuko bishikirizwa n'umushingwamanza Felix Niyonkuru arongoye urunani Kavibe ahamenyesha ko icyo cyaha kimonogoje cyane cyane kuva mu mwaka wa 2015 kubwiye ngo kudahana biva ku butungane butigenga bikaba ari byo bituma mu Burundi ivyaha bidahagarara. Tumukurikire.
Amakuru dufise ikambere hamwe n'ibikogwa vyandikwa bikurikiranwa haravugwa yuko bafise uruhara muri aya mabi harimo inzego z'umutekano ahantu havuga igipolisi igisirikare harimo abakozi biperereza bigendereza cy'u Burundi eka mbere hakaba nagwagwaruka gwegamiye umugambo uri ku butegetsi bita imbonerakure ariko ndashaka gushimangira ikintu kimwe umuntu wese ategerezwa kubazwa ivyo yakoze hisonzwe amategeko dukwiye gucira umuntu rubanza tutarabona ibimenyetso bikwiye birumvikana ariko rero yiperereza byerekanye ko umuntu yagize uruhara mu gufata umuntu bidakurikije amategeko kumushimuta kumuburira irengero ategeza kubibazwa n'ubutungane niko byategeza kugenda kandi rero ubutungane ntibukwiye guhagarara ku muntu yakoze icyo caha n'amaboko yiwe gusa hakwiye mbere gukurikiranwa nabo bagira ubuhara mu kubitegeka wafashije ubwo gishigikiye mbere cyanke wapfukafukije caha ku bijyanye n'amategeko ikintu nyamukuru nuko umwidegembyo w'umuntu ukingirwa nk'itegeko nibwirirwa nshingiro ry'u Burundi nta muntu akwiye gufatwa cyanke kugirirwa imbohe uko bashatse hatakurikije amategeko nkuko twahejeje kubivuga umuntu afashwe ategeza kumenya icyatumye afatwa ubwa mbere ahagira uburenganzira bw'umunyororo wari we wese haba ubwo kuronka umuburanira haba ubwo kumenyeshwa yuko adashobora kwemera kubazwa adafise umwunganira n'ibindi kandi rero niyo umuntu afashwe hari ikibiringo bitekanye n'amategeko adategerezwa gufatwa ngo agubizwe mu ibohero kuko baba ariko bahungabanya agateka kiwe igihugu rero gifise inshingano zo gukinga ivyo bikogwa kurinda abanyagihugu kurondera abantu baburi urengero kumenyesha imiryango yabo ibiberekeye gukora amatohoza yigenga kandi atahengamiye hanyuma akagirwa itohoza amategeko akwirikizwa abakoze ivyo vyaha bagahanwa
umushingwa manza Felix Niyonkuru akamenyesha ko abakora ayo mabi batokwirara ngo kuko umunsi ubutungane bwasubije ijambo umwe wese azobaza ibyo yakoze
igihe kirengana ntigisobanura ko umuntu azoguma adahanwa kuko ejo nta wuhazi kuba umuntu atakurikiranwe uyu munsi ntibisobanura ko atazokurikiranwa ejo ibyo byabaye kuva mu 2015 bitegerezwa kuguma byandikwa tohozwe ivyabona bibikwe mbere amadosi yakogwe neza kandi nico turiko turakora kanatsinda cyo twarabitanguye kuko hariho amadosi menshi ivyo vyaha tumaze gushikana imbere y'amasentare mpuzamakungu turiko dukora ivyo n'ivyo turondera kwihora namba turondera ukuri ubutungane indishi kubahohotewe ikambire no gukinga kw'ivyo vyaha bitokongera kuba nga ndashaka kuvuga rero ko ku miryango y'abantu baburi birengero ku muryango kubura umuntu mutazi ahari mutazi nimba kiriho mutazi icyo yamaze mu cyangwa ibyamushikiye n'umubabaro ukomeye cyane uwo mubabaro uragira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe ku buzima bw'umuryango no ku bukungu umuntu wacu ari he byagenze gute aracyariho cyangwa yarashikiwe n'ibiki ngivyo bibazo yababuza babo bari bakwiye kwishugwa bakaba bazi nta kibabaza rero nko kubura uwawe ntumenye iyo yagiye n'ukuri biratuntuza bikababaza ariko rero twobatera intege iyo miryango ikambere n'abarundi bose ko ahubwo bobandanya bagashima umutima mu ndo bwa mbere hamwe bakabandanya bakerekana kandi bakanabika ivyemezo bizotuma ejo canke hijya ejo wakoze icaha agihanirwa haba ku butungane bw'u Burundi bumaze gusubigwamo reka mbere na masentare mpuzamakungu izo azoshobora kubatunganiriza kandi ivyo turabijeje yuko bizoba
ibi bikaba biri uko mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we yamavuga ko mu Burundi bose ubu bari mu mahoro abaharanira agateka kazi na muntu bakabona ko akoresha imvugo yo guhuma amaso abarundi n'amakungu mu gihe ku ntwaro yiwe hamaze kunyuruzwa abantu isinzi kandi bikaba bikogwa n'inzego zo mu biro iwe cyane cyane urwego rw'iperereza. Hano duciye dusozerera kino kiganiro, mwakoze mwese abariko baradukurikira. Irindi sango ni kundwiza, mwagishikirijwe na Jean Reveré Bazikamwe naho ubutaha.
Cyari kiganiro ku isoko.
Nyonga hacu dusozera no makuru nk'amashimi mwebwe mwese mwateze yombi ngashima n'abagenzanje umwese utikiwe bafashe kwatorokaniriza mugire aho mamubahoye mwanyu mu byanyu na gahwana.